bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miriwe nshuti bakunze muri kumwe natwe mu biganiro by'uno munsi. Hano muri studio muri kumwe na Joy Diane nahazo ngiye kuremesha ikiganiro muri isanga. Muri isanga mukunda muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuba twumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Turi kandi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, adresse ya Facebook ni VOA radio yacu.
Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwamenyesha makuru 1,420 bamaze kuyandikisha nk'abanyamwuga mu rwego CNC rujeje gucungera ingene ibinyamakuru bikora mu gihugu cy'u Burundi muri uno mwaka. Abapfasoni n'abigeme ntibarenga 1,554. Muri aba 1,554, ibice 14 kwijana nibo bari mu nzego z'ubuyobozi bw'itangazamakuru muri ico gihugu. Mu ishami rikurikiyemwo abapfasoni n'abigeme bamenyesha makuru AFJO, Association des Femmes Journalistes au Burundi, muri ico gihugu basanga ivyo bitigiri biri hasi cane, bakivuza ko ni buri mukemenyesha makuru gifise abakozi 210 bo bada bigeme n'abapfasoni kandi hakanaboneka n'abaja mu nzego nyobozi. Hambavu y'ubwo busumbasumbane mu by'ibitsina eka n'ibitsigire by'abapfasoni canke bigeme bitabiri ibiganiro bitandukanye biri hasi cyane. Ikigo kijeje gutorokanya ibiharuro mu Burundi ISTEBU gisigura ko 65% by'igitsina gore bari hagati y'imyaka 15 na 49 badasoma ibinyamakuru, batumviriza amakuru canke ngo bayarabe. Ivyo bitsigire biruko mu gihe UNESCO yemeza ko nko mu Burundi imiryango ijana 182 n'imiburiburi baba bafise iradio imwe n'imboni sha kure imwe canke bakanarenza. None mbega uko kudahurumbira umwuga vyo biva kuki kuba batari mu nzego nyobozi ari benshi bibava ko canke bari kumira uko biri mu radio akorera mu karere ni nako vyo bavyifashe mu radio mpuza makungu. Abafasoni n'abigeme batari muri uyu mwuga ko batumvikana cyane mu biganiro bimwa ijambo canke bimeze gute. Utwo tubazo ni tumwe mu mutwe tugiye guca irya nino muri isanga y'ino munsi. Mumenyereye ko twahariye abafasoni n'abigeme, mutumire twabatumiriye ni Florentine Kwizera, ni mugenzi wacu akorera iradio y'Abongereza BBC ifise icicaro i London. Florentine, ikaze kandi wakoze kuduha akanya kugira ngo tuyage iby'umwuga hagati y'abanyamwuga.
Ndakuramukije Diane, ndaramukije n'abariko baratuziriza. Urakoze kumikaze.
Ego akabazo ka mbere ngira none kakubaza mpereye kumaze kutwandikira yitwa Sindayiga ya Aristide, avuga ati kwadasaza ko twashize kwa gafoto kawe kuri Facebook kandi twamwumvise kuva kera, kumbe wa mwuga ni nk'uwabari mu kazi nibo badasaza vuba. Akabazo ka mbere, uwo mwuga umaze mu imyaka ingahe ga Florentine?
Umuga ndawumaze mu imyaka 20 muri uku kwezi, nibaza yuko nkije imyaka 20 kuko ndibuka yuko inkuru ya mbere natanguriye ko gutanga mu itangazamakuru yari inkuru yerekeye ikibazo cha leta cyo mu mwaka wa gatandatu. Sindibuka neza itariki umugabo hari mu 1999, kikaba gikorwa rero muri uku kwezi kwa gatandatu. Urumva ko nkije imyaka 20.
Ego iyo nkuru wayitangariza kuri BBC, wayitangariza mu gihugu cy'u Burundi cyane?
Sinayitangariza kuri BBC, nayitangariza hagati mu gihugu cy'u Burundi mu karere k'intara zo hagati, nkayitangariza kuri radio Bonesha FM ico gihe mbere yari titwa Umwizero.
Yego. Hanyuma kuva uve mu Mwizero kugera kumburiwana na kuri n'Umwizero imaze guhinduka Bonesha, haheze igihe kingana gute washitse gute ku rwego rw'itangazamakuru mpuzamakungu?
Nurugendo no vuga rutabaye rugufi kuko nahereye hasi nabitanguye nk'ibintu bije mu mutima bitumwe no gukunda ku gukora ibikorwa bitandukanye. Nari nsanzwe ndi umwarimu, narigisha mu ishuri rikuru uryo mu ntara ya Gitega, nkabona mfise umwanya ariko ibyo nkora nkabona ni biki. Ico gihe nari ngifise ingoga, naho hari aho ariko baravuga yuko nasaza ibihumbi iminsi hati yesi nike. Nari mfise amasaha agera kuri 28 ku ndwi nigisha, nkabona umwanya usigaye simbona ikintu noshobora kuwukoramo. Ntangura kwiyumvira kugira ngo ndabe ikintu nokora gishobora kumfasha kumara uwo wundi mwanya wose. Nuko nagiye nisanga mu itangazamakuru, ariko nsubiye inyuma gatoya, n'ikintu nari mfise mu mutima wiwanje, kuko ndibuka mu buzi bwa mbere natanguye kuja kurondera harimo akazi k'itangazamakuru ngira umunyeshuri. Icabintuma ni uko numva abandi babikora, nkumva ndabikunda, nkumva kumviriza iradiyo bingwa neza, haba kumviriza ibiganiro bya saa sita mu karuhuko, umuziki, amakuru, nkumva ni ikintu nkunze nubwo atari cyo nari narakurikiranye mu ishuri. Nkumva nanjye icoma ayo mahirwe yo kubikora nubikunda. Nuko rero nabwiye nisanga mu itangazamakuru.
Hanyuma aho kuri BBC gahuza hoho mu Bwongereza hamaze igihe kingana gute?
BBC gahuza imiryango ndayimazemo imyaka gera kuri 16 cyangwa 17, kuko nshizemo ko natanguye kuyikorera nkiri mu Burundi. Ngaha kuri siyeji Londres ndahamaze imyaka 14, ariko twari dusanzwe turi kumwe na BBC, yaba BBC gahuza imiryango cyangwa BBC Afrika igisata cy'Igifaransa, narakoranye nabo ndabaha amakuru nkiri mu Burundi kuva mu 2001. Urumva ko iminsi atari mike nta nyene.
Yego, irakwiye. None ga Florentine, uratubwiye ibyo mwizero bya BBC ni cyari coroshe ico gihe mu 1999 yuko umupfasoni aja mu mwuga w'itangazamakuru, barawuhurumbira?
Kuwuhurumbira nta byumenya iyo utashobora kubona kumbure nk'abantu bashobora kuba baja gusaba ubuzingu ufise ibiharuro. Ariko icyo nabona ni uko mu itangazamakuru harimo abakenyezi n'abigeme, kuko harimo abagabo ariko bakaba bake. Kuko ndabyibuka nko muri Ibonesha mu 2000 nija gukora kuri radiyo ubwaho, nisanze mu gisata cy'amakuru turi abantu babiri. Kandi nari nzemva ngaho tutararenga abantu babiri muri 12 mu ndimi zose, Igifaransa, Ikirundi, Igiswahili. Icyo gihe nta Cyongereza twakora, twaraba abakenyezi babiri n'abagabo 10. Aho ni mu gisata cy'amakuru nashizemo ibiganiro. Utawumva rero yuko batari benshi, ariko kandi bariho. Abo twarabira kwa karoriro kuri Radio Nationale, kuri televiziyo harimo abakenyezi. Ba Chantal Katama, ba Maria Inamuganuro, ba Christine Ntahe, urabizi yuko bari abafasoni bakarorerwa kuri itangazamakuru neza.
Yego,
bariho ariko ntibari bafite igitigiri nk'icangana n'icabagabo.
Icangana n'icabagabo niko. Hanyuma umuntu ubunye iyo bari ko ratanga ibitigiri bakavuga ati uyo mwuga mukora abafasoni ntitubabonamwo, abigeme ntitubabona, uravye aho bigeze ubu, wovuga yuko abo bavuga ivyo bafise mu kuri cyane?
Ibyo bavuga ni kuri, ibyo bavuga nibaza ko ari kuri, kuko biragaragarira amaso. Nk'ibi biharuro watanze mu ntangamarara ku banyamakuru bamaze kwiyandikisha bashika 1,200, kubona abakenyezi n'abigeme batarenga nk'150 bigaragaza yuko ari bake. Abari mu nzego z'ubuyobozi bobo urabona yuko ari bake cyane, ntibashika n'ibice 15%. Hanyuma hariho no kugira uruhara, kugira ijambo, gufata ijambo mu itangazamakuru, naho nyine urabona yuko bataboneka diari.
Yego,
ni bakeye. Rero ibi biharuro bigaragaza ukuri, uretse yuko urumva n'ibyo bakuye, hari n'ibyo bakuye muri istebu baba barakoze igendereza ryabo, bakabyegeranya, bakerekana uko ibintu bimeze.
Yego,
ndetse n'ibyo rero no ku maso urabona yuko abakenyezi bataboneka cyo kimwe n'abagabo mu itangazamakuru baba abanyamakuru bwabo canke abarigira mu ruhara
yego hanyuma ku bwawe ga Florentine ubibaye mu mwaka nyamunini uribaza yuko byo babiva kuko bibava ko barakumigwa bari kumira cyane
jewe nibaza yuko biva ku gihe tugezemo naho ibintu byatanguriye
yego
uko isi ikomeza gutera imbere niko ibintu bigenda bihinduka abakenyezi n'abigeme nibaza yuko ntibatanguriye rimwe n'abantu babagabo kugira uruhara mu itangazamakuru haba ku byerekeye kuri kora cyangwa guhabwa ijambo ariko buke ibintu bigenda bihinduka nico gituma jewe iki isobanuro ndayiha cyane cyane ibijyanye n'ingena ibintu byagiye birahinduka uko byari bimeze kera uruhare umukenyezi yahabwa muri rusange mu iterambere mbega rwari uruhe ijambo yahabwa kuva kera mbega yari habwa mu buryo bunganiki ubu uye aho ibintu bigeze ni ukuraba no kubifatira kuri kahise ubwo uruhare yatangiye kururonka ryari yagize amahirwe ryari yo kwiga kugira ngo ashike ku rugero rwo kugira uruhara muri iryo tangazamakuru nk'umunyamakuru cyangwa gusobanukirwa ibyiyumviro bishobora kuba biri ko biraca ku iradiyo cyangwa kuri televiziyo kugira ngo agire ati reka nanje ndabigiremo uruhara shikirize icyumviro cy'iwanje naho jewe mfatira cyane cyane kugira ngo nsobanure ubudasa muri ibi biharuro
yego Florentine duhiriwe duhishije kuko ukorera iradiyo mpuzamakungu byumvikana ko mudakora mu kirundi n'ikinyarwanda gusa murase n'izindi ndimi zitandukanye icongereza igifaransa kandi n'izindi ndimi zikoreshwa handi muri afurika tuvuze ku vy'imigenzo none ubundi abo mukorana muri ivyo bisata bindi bitandukanye niko bimeze uranatubwira ko no muri BBC wanyu gahuza abafasoni baharari benshi menga ndazi wewe hariho Yvette akora ni mu Rwanda abandi ho byifashe gute muri ivyo bisata bindi twovuga ngo biri mu bisata vyatanguye kuja hejuru gusumba imbere no mu vyumviro vy'ababibumviriza canke ababikorera
byate ico no kubwira nuko iki kibazo gisa ni kibazo gisangiwe na benshi muri rusange mwisi nibyo imico igenda itandukana uko ibihugu bitandukana imico nayo ikagira uruhara rwayo muri uko gukumira umukenyezi mu itangazamakuru cyangwa kumva yuko atovuga mu buryo bwisanzuye haba gutanga icyiyumviro ariko muri rusange ni ikibazo gisangiwe n'abantu benshi no ngaha mu Bwongereza turi ugiye kuraba kahise kabo umukenyezi kugira ngo ashobore gushika ku rugero rwo kuronka ikibanza cyane cyane mu nzego zo hejuru mu itangazamakuru cy'ibintu bya kera ni intambara gushika n'uno munsi ikibandanye ndaguhaye akarorero no kuri BBC mu ndimi zitandukanye ubu tuvugana baracari muri iyo ntambara yo kugira ngo barabe yuko boduze ibiharuro by'abakenyezi n'abigeme bafise uruhara mu itangazamakuru baba abanyamakuru bwabo cyane abahabwa ijambo kuri radiyo kuri televiziyo no mu bundi buryo bwose bukoreshwa mu gutanga mu mwaka uheze barangije bakibandanya n'uwo mugabo ibiharuro babiraze gushika mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka bari bihaye intego yo gushika kuri 50% ku buringanire bwa 50% hagati y'abagabo n'abagore ku majwi aca kuri radiyo cyangwa kuri televiziyo cyangwa mu bundi buryo nyine amakuru atangwa amajwi y'abagabo n'ay'abagore baba abavuga amakuru cyangwa abahabwa ijambo ariko ibyo biharuro n'ubu baracagerageza kubiduza icyo ni kigiye ca 50% n'ikintu bakiko baragerageza kugira ngo barabe ko boshikira utumyumva yuko iki kibazo twisangije mu karere mu Burundi cyangwa muri Aziya cyangwa ni kibazo cy'isi rusange niko nubivuga
yego kandi natwebwe Florentine ngaha anye ku jugi America twarabigiyemo turanabazanya tuti mbere kuri ka bafasoni tutabumva turagerageza kwatumira mugabo twagera mu byo kuronka abagasanga nk'amatelefone 10 turonse mu mezi atatu zosanga hari n'igihe usanze mu mukobwa umwe cyangwa umufasono umva ko ari n'urugamba rukomeye
urugamba byani kibazo ni cya kindi mbega abo bantu dutumira abafasoni n'abigeme barumva yuko bufata ijambo kumbure bavuga bati hasa hanze nibyo bari ko baravuga n'imirekeye cyane sindabisobanukiwe wavuze yuko ibice 82% kwijana kuri ibiharuro byagenderejwe mu Burundi by'imiryango bafise uburyo bwo kumviriza amakuru barafise radio cyangwa barafise televiziyo ariko wumvise yuko mu bafise hagati y'imyaka 15 kugira ngo na 90 ariko wavuze 65% kwijana batagira uruhara itangaza bonyele gushikiriza nk'ibyumviro byabo no gukomeza gusubika gukebuke gushika umunsi badozyumva yuko nabo bibaraba gushika umunsi indero ya uburezi n'ubwa ubumenyi baduba bafise ushobora kubafasha gusobanukirwa yuko ugo ruhara barufise kandi bashobora gutanga ibyumviro turaza rubanda
yego turaza kubinoganza turabe uruhara guhumwe umwe n'uyundi kugira ngo izo ntiguvuga ko ari nkamwe tukobishika ko iki kibazo cova mu nzira ariko muri isanga ntituba tuyisangiye n'abatumire gusa tuba turi kumwe n'abandi bariko baratwumviriza barijya no kugira ngo dusangire iki yagwambe duse ku murongo wa telefone ni Toma ikaze
amahoro neza
guhere Toma
ndere jombora
akabazo cankererano kwa Florentine Kwizera
ubwo ubwa mbere bwo nagomba nkeze uwo murundi kazi turanze ibihe abaye muri iyo radiyo yarakoze ibintu bishimwa nk'umukenyezi ashoboye ye rero novuga nti nagerageze azari arahugura cyangwa azaragerageza abarundi abakangurire kujya mu uwo mwuga kuko twakunze kubona uwo mwuga n'umwuga ugoye umwuga uhura n'ibibazo byinshi umuntu uhura ari mu mitego uhuragwa mu mitego ibi ukadakubaza amakuru ugahura ntimubyumva kumwe ugahura agufasha ukundi afashe nk'ukumengo uri kumwe n'abamugwanya ugahura mbere hari n'abashika bagapfungwa bagahohoterwa no kwitwa batwitwa ibyo rero nakunze kubona abantu b'abadamu bacabona umenga ibyo bintu bo bitinya umenga bo bizirukira ariko rero umwuga wose utegeka gukunda ama ikintu novuga novuga nti ibintu bavuze yuko abana b'abakobwa muri leta mu nzego ari bice 30% rero novuga nti haracyarimo gukumirwa byiza bategeka kuba bangane kuko bose n'abantu kandi bose barashoboye ama nkavuga nti n'abantu bitwa abigeme barakwiye kuva mu bwoba bagakora ibikorwa byo kwinjira muri uwo mwuga bakawukunda mbere n'ubundi buzi bakabwinjiramo kuko urashobora kubona n'umuntu w'umukobwa deja ashobora kunyonga ikamyo none icyo badashoboye n'igikije rero novuga nti ubwoba nibwo bukwiye kubavamo ubwa mbere abababereye inshura mu ako kazi nabo bakagerageza kuza barabakundisha uwo mwuga kugira nabo babone yuko ari umwuga nk'uwundi nibagume babona ngo naka yarumenyesha makuru yarapfundwe yarishwe yaragize ntengono nange nopfa batahure yuko umuntu urupfu urwapfa rwose nubwo imana ibaramwandikiye nta kintu arenza ko ntari tugutanganya rubaho kujya nico tutayihenda
urakoze cyane gose Toma
navuga nti abantu barakwiye kumenya ko umwana w'umukobwa ashoboye no muri leta ngahamagarira muri leta kumenya ko umwana w'umukobwa nawe nashoboye nibaza kwamba bagomba kuza baraha umwana w'umukobwa ku kiyiko ngo bice 20-30 nari ingahe nibabone yuko ashoboye ibyo ashoboye abimuhe kandi n'abakobwa nabo nkabahamagarira kwiga bakanonoza bagakurikira amashuri kugira nti nibyo bitwaza amashuri murakoze
urakoze cyane gose Toma ngaho i Bujumbura ubwira umunsi mwiza
ego namu murakoze
yego Florentine urumvise ivyumviro vya Toma sinzi kusicho bivuga kwa gemwe n'utubazo yaronanishije kuri wewe nka bamwe mu babaye ifura muri uyo mwuga na cane cane kwitangaza makuru mu za makungu
ego Toma nico yahere ko yavuze ati ico no musaba nuko yokangurira abandi barundi kazi kuja mu mwuga kuba kangurira kuja muri uwo mwuga nibaza yuko ari gutanga akarorero keza uruhara rw'iwanje uruhara rw'iwawe Diane nukwereka abari umuntu bacu n'abana bacu yuko bishoboka birashoboka kuba umunyamakuru mwiza kandi uri umukenyezi
yego
ubunyamakuru z'umwuga z'umwihariko w'abantu babagabo nimba ndawumazemo imyaka 20 si kuvuga yuko atanitego yahabaye si kuvuga yuko atawapfunzwe mbona kandi sabakenyezi gusa boba barabangamiwe n'abantu babagabo barabangamiwe ibihe urundi bwaciyemo n'ibihe bitandukanye kandi bimwe bimwe bitari byoroshe ariko nk'uko yabivuze yavuze neza ati igikuru ni kubarindisha bakamenya kwikura mu bwo bakamenya yuko umwuga wose utegerezwa gukunda
yego
kandi burya nta mwuga utagira mu intambamyi zawo umugwa ari wo wose ufise intambamyi zawo ushobora kuja kuriva ukijeno ushobora kuja kuba umusirikare hanyuma hakaduka urugamba ukarugwako ushobora gutwara imodokari ukagira isanganya statistics ibiharuro biba ari bito mugabo ibintu nka bene ibyo birashika ico rose ico co buduma umuntu gukora ico yifuza kandi akunda akaraba gusa uruhande rw'ingorane kugira ngo wumve yuko kugira ngo ugire uwo mutima wo kugira ngo itangazamakuru nimba urikunda rabi byiza birimo hanyuma aba ari byo ushingira ko kugira ngo ushobore guhambya abandi kandi birahari kandi ni byinshi yabivuze neza cyane ati abantu bakwiye kumenya yuko umwana w'umukobwa nawe ashoboye ibyo ni byo ati nta kubabigira gatoya bice 30% biracari mu ikumira ariko nibaza ngaha ko dukwiye kubitegera neza uhamagarirwa kuja mu nzego z'ubuyobozi kuja muri politike kuja mu ikindi cyari cyo cyose gishobora gutuma umukenyezi atera imbere iyo bavuze bati dushaka ibitigiri n'imiburi iburi ibice 30 mu nama nshingamateka mu nama mu nzego zifata ibyemezo
yego
si ukuvuga yuko baba bashaka ibice 30 bikagarukiraho ni ukugira idida twakoma twibuka rya jambo ngo n'imiburi iburi ntuhavuga ngo ibice 30 byarakwiye sinogerageza
ngo reka
tugere nimba iburi iburi ibice 30 urumva bishitse ku 50 nta kibazo
ego hanyuma ga Florentine kuri aka kantu avuze ngo kubwoba nko muri kahise ku Burundi canke mu biyaga bindi mu bindi bihugu byo mu karere twaragiye turumva amenyesha makuru bapfungwa hari basa nuva kuki hari baburugurika hari nabandi bapfunze bakiramvu nabandi ubwo ako kantu koko ko kubona yuko batari bake bigeze kuzira umwuga wabo ntigashobora gukumira umfaso navuga ati je ndacafise abondera reka ndere aba anye mbendarya bike hama ibindi mbendabireka
rega Diane ibyo biri hose biri hose si kuvuga yuko ari ikibazo umwihariko w'u Burundi kandi nk'uko yabivuze nibyo tuma abantu bagira ubwoba ngo bace bavuga bati umwuga si uwanje kubera ko hari umuntu yapfunzwe mbega nupfungwa nonsa je byogenda gute nuje mu mwuga w'itangazamakuru utegekanya kuzopfungwa umunsi uri zina ibintu bishobora kugenda neza ibihe bishobora kuvaho hakaga ibindi bihe byiza nimba ari mu bihe demokarasi ibangamiwe nimba ari mu bihe umutekano ubangamiwe hariho ibindi bihe bizoza byiza kandi muri abo banyamakuru nimba ari 200 umwe agize ikibazo cyangwa 2 cyangwa 3 none umugabo tuhebwa gagiyata oya akagumye baguma ko niko tuvuga mu Kirundi ibyo ari byo byose nkunga umutima wawe ubishaka kandi ubikunda uragenda ukagerageza toroshe ariko wize yuko ijo imbere hashobora kuba hendu ugakora umwuga wawe mu bwisanzure kandi naho ubwo bwisanzure butaba buhari kico gihe cyo guhesha ahubwo n'icyo gihe cyo gushishikara kuko
abafata mwebwe abamenyesha makuru bafata nka bamwe mu bashobora gutuma ivyo bihe bihinduka bice mu biganiro byanyu bitandukanye Ego nuko ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri umwuga canke mu batanga intererano mu biganiro bitandukanye muko mu byo Thomas yavuze Florentine ariho nakandi kantu yavuze k'ibice 30 kwijana wavuze ati ntawo janga ngo avuge ngo bibe 30 bigarukire ngaha ati ni miburiburi leta iyo yubwo hari uruhara yogira muri uko guhumiriza bigeme muri uko gufata abana bibigeme kugira ngo bijukire uwo mugabo kumenyesha makuru n'abafasoni
ndibaza yuko uruhara rwa leta rurakenewe kandi cyane urabona ibiharuro uko wabigaragaje mu ntangamarara biracari kure kandi tukaba tuzi yuko ibiharuro uko bimeze ku isi cyangwa iyo baraje iyo bagize urufansi magu bihugu usanga abanyagihugu muri rusange abahungu n'abakobwa baba bangana ibice 50% kuri 50% uko guserukirwa kwari gukwiye kwigaragaza no mu bindi bisata by'ubuzima bw'igihugu igisata cy'itangazamakuru n'igisata gikomeye mu bisata by'ubuzima bw'igihugu kuko ni nk'ikiraro kiri hagati y'abafata ingingo abafata ibyemezo n'abo bishikira abanyagihugu muri rusange kuko niho abo banyagihugu bashisha ibyifuzo byabo niho bacisha ibyumviro byabo abatware aho batisha ibyifuzo byabo itangazamakuru rero riremye rikaba riserukiwe rikaba ricamo ibyiyumviro biserukira abakenyezi n'abagabo muri rusange iterambere riba ryabuze nta uheza ngo asange yakumiriwe cyangwa yasigaye inyuma kubera kumbure ibyo akeneye bitumvise cyangwa bititayeho bititaweho rero nk'abantu b'abakenyezi leta igerageje kugira gukoresha uburyo bushoboka bagaserukirwa ibyiyumviro byabo bikavugwa ku maradiyo kuri televiziyo bikavugwa mu itangazamakuru kandi bikavugwa n'abagabo n'abagore kuko kugira ngo icyiyumviro ciwanje numve yuko gishobora gushirwa mu ngiro sinkeneye yuko undi muntu arinda kuja kubimvugira
bibaye
bishobotse nkativugira ndagishikiriza uko ndatumva hanyuma ukanyugwa niba hakenewe amarobine abakenyezi bamara amasaha 3 baja kurondera amazi ku mugezi uwo muntu ataja kurondera amazi ku mugezi mbega n'icyo haba yibuka gushikiriza ubwa mbere tubiranije n'uba yirirwa kuvoma urumva rero nimba ushaka gufata ingingo zinyerekeye utashizemo urumva yuko ari kumira ariko niwashiramo ingingo zinyerekeye ujyo zifata wumvise icyifuzo cy'uwandi uko ndazivuza hanyuma ibintu bigende neza leta rero ishoboye guhimiriza abantu bakajya mu itangazamakuru abakenyezi bagaserukirwa abagabo bagaserukirwa iterambere rishobora kunyaruka gusumba uko byari bimeze muri kino gihe kandi nibaza yuko biri ko biraca
yego twese na Idrissa ku yundi murongo wa telefone Idrissa ikaze nawe Idrissa uratwumva Idrissa turi kumwe ku murongo wa telefone Idrissa ndumva tudashoboye kumugumana ku murongo wa telefone ngira ngo hariho akabazo kuko ariho nabanditse ko turagerageza gutura mu gamaterefone yabo akatunanira turakomeza tubarondera nta kibazo ncuti bakunze b'ijwi ry'Amerika Florentine tugiye naho mu vyerekeye abo bake na hatari bake kuko naho twavuze ngo ni bake biraruta twashika muri izo nganda zitandukanye haba mu Burundi haba hehe ibivugirwa muri izo nganda zitandukanye ibikorwa bihabwa abamenyesha makuru biba biri ku rugero bituma ko umwe wese aduga muri uwo mwuga yumva umenga arufisemo uruhara canke hariho ico twita mu rurimi rw'Igifaransa amasuje izo nkuru zimwe babona umenga izi ni zikorwa n'abagabo ko ziranagoye iby'umutekano n'ibiki ugasanga zimwe zoroheje nabo zigiye mu bafasoni n'abakobwa byakunze kuvuga cyane mu manama atari make ndabyibuka nkiri muri uwo mwuga mu gihugu c'u Burundi
uko biri ikibazo nkuko twatanguye tubivuga ni ikibazo gifatira kuri kahise kahise kakumiriye umukenyezi kahise katumye umukenyezi yinjira buhoro 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 mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'ibihugu atari ku rugero rumwe n'abantu b'abagabo ibyo rero ntibubwire ngo ni ibintu bigarukira ku kubiboneka hanze gusa no muri izo nganda walikuru avuga naho ako kantu kuko umukenyezi yakumiriwe gakomeza kugaragara ibintu niko biri n'ikimenyamenya ni ukubona mu nzego z'ubuyobozi bw'ibigo by'itangazamakuru ubu abakenyezi urabye muri rusange baracari bake none ninde afata ingingo ninde yumviriza uwo mukenyezi w'umunyamakuru ninde aha agaciro icyiyumviro ciwe bigenda gute kugira ngo ico ciyumviro ciwe gihabwe agaciro canke niyagishikiriza ninde aza kuja niwashikiriza inkuru nimba ari inkuru ya politiki ico ciyumviro nivuga ishikirije ninde aza kugenwa kuja kuyikora baza kukugenera iki wewe ibyo bintu uko bigenda bigaragara rero haracarimo ako kantu kikumira nimba ari ibiganiro bikomakomeye bya politiki cyangwa biraba umutekano simvuze yuko ari bose ariko hariho bamwe bakiyumvira yuko ibyo atari inkuru yo gushinga umukenyezi ngo ugenda utegura icyo kiganiro gikomeye nk'uko ariko nimba ari ikiganiro kiterekeye imibano ari ikiganiro kiterekeye ubuzima bwiza kumva yuko byoroshe kubwira Diane bati genda ugitunganye ugikore wowe nk'umukenyezi turazi yuko biza kugenda neza ako kantu karacahari ariko ntibisobanura yuko abakenyezi iyo bashizemo ishaka n'ibyo biganiro byitwa yuko bikomakomeye bashobora kubigiramo uruhara kandi bakabikora neza
none ubwo hari uwo kwibaza ati uko kutaronka nabo bakenyezi bandi baza mu biganiro byacu bitandukanye bakobwa baza mu biganiro byacu bitandukanye byo ari nava no kwitunganywa y'ivyo biganiro biva hejuru bikazushikira wa munyagihugu akumva yuko kuko ivya politike biranavugwa n'abagabo gusumba bakenyezi nko mu gihugu cy'u Burundi n'u Rwanda akumva ryaje ryo mugabo n'iryo ryama kuri politike na akumva umenga ntibimuraba
nico rero henshi baraba bakavuga yuko gikwiye guhinduka wavuze uti natwebwe muri VOA twaragize uruhara muri 50-50 challenge kuraba yuko amajwi agara asohoka kuri radio nimba ari abanyamakuru canke abo twahaye ijambo twagerageza kuraba ko hari uburinganire hagati y'abagabo n'abagore no kugira ngo ico ciyumviro camaze gutinda taracamaze gufata ikibanza mu mitwe y'abantu baba bagabo baba bagore gihinduke kuko nimba ari n'umugore abigira kabizi nimba mwanditse muti murahawe ijambo muri email 50 ukabona izidashika 10 nizo z'abagore gusa ugira ngo hari uwagiye ngo amuguze ngo we ntiwandike nimba ari umugore ujya ni bintu biba biri mu mutwi wiwe bimeze uko byamaze gufata ikibanza byamaze gutsindatara kuko yibaza ati ibyo ntibinandaza n'itangazamakuru ni politiki n'umupira ibindaba jewe ugasanga rero ubwo ruhara ntarugize cyane kubera rya shusho rya wa munyamakuru w'umugabo mu ikositime na karavate ariko aravuga ibya mutekano ariko aravuga ibya politike ntiyumva yuko ari bimuraba bimwerekeye ariko bukebuke jewe nibaza yuko bigenda bihinduka kuko uko byari bimeze mu myaka 50 siko bimeze ubu kandi urumva yuko harimo n'utwigoro to kugira ngo binyaruke guhinduka kuko isi yaramaze gutahura yuko ntihashoboka iterambere na gatoya mu gihe umukenyezi
atarimo
asigaye inyuma kuko itangazamakuru rivuga kuki ibyo uwo mukenyezi aba agiye kuvuga nimba ari umunyamakuru ntaba agiye kubivuga kugira ngo biteze imbere umukenyezi gusa cyangwa ibintu uruhare rw'umukenyezi gusa bihindura sosiyete muri rusange kubera uruhara rw'umukenyezi wenyine ubwiwe muri sosiyete bihindura sosiyete muri rusange umukenyezi ntiyagira ijambo nk'umwe mu banywanyi barajya ku nzu akagira ibyo novuga ngo amatsiko yo kumviriza ibica kuri radio akumviriza ibiri mu biganiro bikamwigisha bikamuha inyigisho nshasha zigatuma yiteza imbere ni sosiyete iteye imbere muri rusange
nuko rero turase Louis Michel ku murongo wa telefone Louis Michel ikaze
Ego diane mwaramutseho.
Twaramutse kandi turaza kwirirwa. Amatelefone yanyu niyo yasa nkaho ariko aratugura, ariko turumva muhinga bw'izuma bikorera kemuka bukebuke.
Ndumva nta nubwo ndimo kumva neza ariko ndagira ngo baze umutumirwa. Usanga abantu b'abanyamakuru batotezwa ndetse bakanishwa, rwa byatanga imibare kumva abanyamakuru barafunzwe, kumva abandi bahishwe, kumva byagenze. Ariko njyewe mbona iyo atari yo mpamvu. None se abagabo bo kuba bakajya mu itangazamakuru, abagabo ntabwo bakunda umurimo wawo? Mbese hari n'urugero watanze, nk'ubu ngubu mu biganiro byinshi ku ijwi rya Amerika, urugero ngiye nkunda kurikurikirana, ujya kuza kumva ko muze kuza kuhava n'umutegarugori cyangwa umwari n'umwe ubahamagaye. None se aha naho ahangaho urabona umuntu ahamagaye hano mu kiganiro akavuga, hari ikiba bitera ituma bitinya, ariko ntabwo twega twavuga ngo ni impamvu n'iri, ahubwo hari wenda ariko kamere yabiteye. Wenda umudamu cyangwa umwigeme akavuga ati reka da, ntabwo nashobora gufata mikorongo nyari yanjye mu bantu ngenda ngira icyo mbabaza, cyangwa se ntabwo mbere mu bungu wa mbere ahangaha hari umudamu nahaye mikoro, ndanamubwira nti ubati iki kibazo vuye kubyo ati reka da, ati hatagira umuntu unyiyumvira akumvise icyo kibazo kiri hehe, hagomba kuba hari impamvu ituma bitinya. Ariko ndagira ngo ahubwo aducukumurire atubwire impamvu wenda imwe ituma bitinya. Kandi kabazo ka kabiri namubaza, mbega iyo ageze yiga ibintu byitwa itangazamakuru. Urakoze cyane Diane, wa mutumirwa.
Urakoze cyane Louis Michel ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Yego,
urakoze cyane.
Florentine numvise akabazo ka Louis Michel.
Ego Louis Michel yavuze ati hategerezwa kuba hariho ikintu gituma abakenyezi n'abigeme bitinya, cyangwa harimo kamere. Gucukumbura rero njewe ndabikora mu bushobozi bw'iwanje, ku byo niyumvira ndabiye n'uko nakuze n'uko ndi sosiyete imibano uko imeze mu Burundi nibaza ko bidatandukanye no mu Rwanda. Ahubwo nimba harimo uko kwitinya, twari dukwiye kwibaza ngo mbega uko kwitinya ni kuki kuri ku mwana w'umukobwa kutari ku muhungu? Kubera iki abantu b'abagabo ariko barafata amatelefone bagahamagara ariko umukenyezi ntahamagare? Uko kwitinya kwaherehe, kwatanguye ryari? Dusubira amaso inyuma rero, akaba ashobora kwibuka ingene biba bimeze abana bakiri batoyi mu mashuri y'intango muri primaire, abahungu n'abakobwa, aka kantu ko kwitinya, ko kwikumira harakaba kagaragara. Ntakaba kagaragara
bose baba bari bamwe bakina
ibyo byabo mu ishure ntibiba bingana.
Yego,
no muri segonderi ziba bingana. Baduga muri kaminuza batangura kubona abakobwa babaye bake, baba baroye bwa bushobozi bari bafise muri primaire bwagiye he? Ndewe ndibuka nizere yuko biba byarahindutse muri kino gihe, ariko ndibuka kuva ntangura umwaka wa mbere bakora urutonde rw'abanyeshuri kugira babahamagara mu gatondo mwinjira. Nimba witwa Diane Nini Nahazwe, hakaba hariho umuhungu yitwa Nini Nahazwe Simo, yahamagarwa mbere yawe. Yashobora kuba ari nimero 14 wowe uri 32. Kubera iki hatangura guhamagwa ngo bahungu
hagasubira abakobwa?
Kandi mwibuke yuko muri hageze gukora ikibazo cya leta kijya muri mashuri yisumbuye, intonde amatrikile zatangwa zaba zifatiye kuri izo ntonde zo mu ishuri. Ni ukuvuga nimba mwangarije amanota na Nini Nahazwe Simo, matrikile yiwe iramufasha kurengana imbere yawe nimba bakeneye ibihumbi bibiri muri ekore segonde. Ni ukuvuga mwanganiza amanota wewe wasigaye kubera nimero yawe iri inyuma.
Kandi kubera umwana w'umukobwa,
ikumira ritanguriye ngaho. None uzoreka kwitinya gute ujoreka kumba yuko tangana na wawundi gute awo si mvuze muri vya bindi vyo mugira vyo ku vuga bati wewe ja kuvoma nawe ja kukina umupira nizere yuko ibyo ariko dusa n'ababikira buke buke bisa n'ibyaheze ubu ababyeyi bazimwe n'abagaburi ibikorwa by'abana. Urumva rero uko kwitinya si icaha abakenyezi n'abigeme bakora kiberekeye umuntu yashobora kuvuga ati ibyo birabasha ijambo bararihabwa ntibarifate ni ibintu bifatira kuri kahise kandi byashinzwe imigi muri sosiyete
bizofata akanya rero kugira ngo bive mu mitwe
bishobore kuvamo bisaba akigoro ari nako kaka kariko karakogwa wumva ibigo by'itangazamakuru bikomeza kuvuga biti turifuza abanyamakuru b'abakenyezi turifuza yuko ibitigiri by'amajwi byongana hagati y'abagabo n'abagore baba abanyamakuru ubwabo canke abo duha ijambo gukomeza kubivuga rero kuri twebwe bituma abantu bumva bati erega bwa bundi birashoboka kuko ngumije kuri ako karoriro nyine na guhaye nimba Diane nini hazwari nimero 32 mu ishuri nini nahazwe simo akaba ari 12 hageze gukora ikibazo hakagera gutora amabite gutanga amanota urashobora kuwa kabiri kuko baguhamagara ubwanyuma ntibyatuma utegerezwa kuruta inyuma yiwe ariko kubera ukuntu sosiyete yubatse uko bya wakomeza gutera imbere ku ishure ukabona abakobwa amashuri magufi nibyo babwira bati igani ngo ugahama urondere umugabo ibindi nabyo yahedeje w'umuenjeniyeri ubona amashuri yawe hari ikindi kuzi gusoma no kwandika ibyo rero turi bamwe ariko tutabizi hanyuma bikagira n'ingaruka ku buzima bwacu bwa minsi yose tutabizi tutabizi biri inyuma muri ka gace k'inyuma mu mutwe bita sibikoshi ubwo ugasanga rero ugenda iyo telefone ntuyifate ngo uhamagare kandi ikibazo kiriko kiravugwa
kikwereka ugasanga n'ibibazo by'abagore bikwivugwa ko n'abagabo yego ndibuka yuko nko mu Burundi hariho n'abatubwiye ati murishinga mwicaye muri izo nzu z'itangazamakuru abandi bariko baraja kubaka ubwo mugenda hanze mu biganiro muki umwanya uri kura kujana uko mumenga hariho ico wabona ko gitegereza kuza imbere y'umwuga wawe
hanyuma yabajije ati none yarigeze yiga itangazamakuru itangazamakuru rewe nagigiye mu itangazamakuru ikintu iyo gikunda uragikora kandi ukagikora kigakunda nta shuri rya journalisme nagiye ngo nicare mu ishuri nige ariko kubera ko nagize ayo mahirwe yo kuja mu itangazamakuru by'ukuri narize kandi
nari bize bikwiye
ntihagire rero kugira amahirwe bakaguhugura ukaronka ibyigwa byuzuye bituma ushobora gukora umwuga wawe neza ariko urumva ibyo nabigize ari uko nabanje kuja mu itangazamakuru
ni nawo mwuga bavuga ngo wiga iminsi yose buri gihe Florentine numva rero uranahumurije bene wanyu bakiri bato bashaka kuja muri uno mwuga ko aravuga ko batana amashuri y'itangazamakuru mu gihugu cy'u Burundi ahari urabahumirije ko iyo wabigiyemwo ushobora gukora neza utafise niyo mpamyabushobozi
impamyabushobozi nimba ata shure rya journalisme rihari ntibisigura yuko bidashoboka yuko uja mu mwuga w'itangazamakuru kuko nibagukunda bakakubona yuko ufise ubwo bushobozi bazoshora umutahe wabo muri ubwo bushobozi bwawe bazoshyiramo umutahe wabo muri ubwo bushobozi bw'iwawe bakwigishe bakubumenyi bukwiye bushobora gutuma ubukora neza hari amaseminere hari ibintu byinshi Diane urabizi yuko iyo umaze kwerekana yuko hari icyo ushoboye itangazamakuru rirarira
cyane
barakwigisha bakamenya yuko ufise ibyangombwa byose kugira ngo ushobore kubikora neza.
Urakoze cyane gose Florentine Kwizera, turiko tuvugana uri aho mu Bwongereza London, ukabukorera iradiyo y'Abongereza BBC. Ni ku ruhara rwa Fason mu mwuga w'itangazamakuru. Bireme, nawe turi kumwe. Bireme, uratwumva? Yego, uherehe Bireme.
Mwiriwe. Ndi mu Rwanda mu karere ka Musanze. Mu majyaruguru y'u Rwanda.
Yego, akabazo cankinerano kwa Florence Nkwizera.
Ni avuga ko bafashe ni no kubigeme. Batwiretse ko bashoboye kandi ko hari imirimo bakora yabasaza babo bakora ariko ikintu kigaragara ni cyakintu cyo kwitinya akumba ko nta mugande mu mfaso nimo nta wambona ndi hejuru ndimo kubaka kugikwa ngo nazamo ako kantu ka kwitinya ahubwo nge numva ko niba dukangura mbaga bakorerwa namba se ubuvigizi basaba batinyuka imirimo tsindo kuko tatusaza bose bamaze kubona ko bashura ibintu byose ahubwo icyakongeye ngo naru ari ubukangura mbaga bugihindutse akumva ko bagakora kuko imbaraga barazifite
ubwo ayo mahugurwa uyasabira amenyeshamakuru canke uyasabira n'abandi bashaka kwinjira muri iyo mwugaga bireme
urebye ni ukuvuga ngo no mu Rwanda barahari bakora imirimo y'abagabo ariko bamwe baracyitinya ka kantu ko kwitinya ndiko
agatelefone ka bireme turumva tudashoboye kumwumva neza metode wewe twumve ko twumvikana cyose ikibazo cy'amatelefone muratwihanganira nshuti bakunze bacu metode ikaze
murakoze cyane ndabumva
uherereye gameto
mperereye igitega mu Burundi
akabazo cy'inkirano kwa Florentine Kwizera
donc sinzi ko mwogera mu ncamake ko byo mwariko muraganira ko kuko kiganje sinacumvise
Florentine uratwihanganira urazi ibibazo BBC na VOA turimo mu gihugu cy'u Burundi nta FM dufise haba dukunda akagoma avuga ati ndavuga naho ntazi byo muri ko muravuga twagutumiriye Florentine Kwizera wo muri BBC gahuza kugira ngo ashobore kutubwira uruhara rw'itangazamakuru ku bapfasoni n'abigeme mu gihe ibitigiri by'abakuru no mwuga bapfasoni n'abigeme biri hasi cyane ndetse n'abatanga intererano babapfasoni n'abakobwa muri buno mwuga ugasanga ibitigiri biri hasi cyane rwose.
Okay niyo sije mwari ko ndayumvise numva no mu bisanzwe jewe nka jewe kurande rwanje numva notanga intererano no tumirira cyane abakobwa n'abafasoni kwitinyuka bakagira nabo ijambo kuko mu bintu by'itangazamakuru vema abakobwa si kirenga canke abakenyezi si kirenga ariko ni ibintu usanga bashoboye vema ugasanga mbere no kubabera birababera rero no tumirira nka Florentine Kwizera amaze kuba yarageze ahashitse yogira icyo akoze kugira ngo abandi bakenyezi canke abakobwa bagenziwe babone inzira yaciyemo canke babereke inzira bocamwo kugira nabo bashobore kugira aho bishikanye muri uwo mwuga w'itangazamakuru ego vrema navyo byofasha cyane kuko abakobwa n'abakenyezi usanga bashoboye ariko ingorane bafise baritinya
urakoze cyane metode ico cyumviro umushikirije yari anacishuye ko tugitangura so wenyine uyimubwiye bari bamusavye ati nukuza murabasuguma mukabafasha yacishuye ko wakoze cyane rwose ego Florentine tugitangura watubwiye ati hariho ibintu jewe mbona tutabishitse ko bizogorana wavuze ikintu cy'ambere gusobanukirwa kumva ko umuntu bimuraba aho hantu none tuzohashika gute abakobwa
uko tuzohashika nuko uruhara rw'umwe wese arukora yiyumvira yuko guhimiriza umukenyezi kugira uruhara mu buzima bw'igihugu harimo no kubicisha mu itangazamakuru atazoba bikoze kubera riba kwe agiriye umukenyezi ariko kubaka sosiyete niko kubaka ibihugu niko kugira iterambere hariho umuntu yigeze gutanga akarorero ati 30% nabyo nyine ntibikwiye ati ni ikumira murindi hariho abahora bavuga bishimira ngo abakenyezi none nibatware n'ibyo byabakwiye n'ibyo 30% biramaze ukamenga ntibyabo batwaye ni na kantu ka ko kubagirira ibakwe ikigongwe kugira ngo baronke nabo uruhande rwabo bukwigurirwa ariko nk'uko nabivuze n'ubu ndabisubiramo ico baba bakorewe abo bakenyezi mu guhabwa ijambo mu guhabwa urwo ruhara si kugira ngo abari bo baja kuronka ivyitaro ni ukugira ngo bigire ingaruka nziza kuri sosiyete kuko kubaka utubakiye ku mukenyezi ni nk'ukubakira ku musenyi. Jewe niko ndabyumva mu mutima wanjye kandi niko ndabivuga.
Yego.
Umukenyezi yize amenya yuko umwana we wageze kuja ku rucanco ko yasomye itariki. Kumubuza kuja mu ishuri ni kuvuga yuko bizogira ingaruka ku rugo rubyaro rwiwe, bizogira ingaruka ku iterambere ry'igihugu, bizogira ingaruka ku isosiyete muri rusange.
Yego.
Guhindiriza abakenyezi rero mu kubamenyesha yuko bakwiye kugira uruhara mu itangazamakuru ni byiza kandi bizogira ingaruka nziza no ku bantu b'abagabo. Urabona yuko bariko barabika abafise iterambere batubyimbere muri byose. None nzitwa ko turavuga kuri BBC ya 50-50 challenge, guhamagara abakenyezi muze mu itangazamakuru nk'abanyamakuru, ni muhe ijambo abakenyezi bumvikane mu itangazamakuru, ugira ngo wabigira kubera akagongo cyangwa urukundo bafitiye abakenyezi kuruta abagabo. Barazi yuko ari iryo terambere, kandi bari kuba barabikora kandi ku muvuduko. Nk'ubu uye muri BBC ndamaze kubona yuko kuva batanguye kwiha iyo ntego ya 50-50 challenge, hariho icyo nakwita ko bagiye bipima ko barazi ingene ibyo biharuro biri ko biraduga kugeza mu kwezi kwa kane k'uyu mwaka. Urabona yuko ibyo biharuro byaduze cyane kubera uko umunsi uheze, inyuma y'ikiganiro bagenda bagafata umwanya bakisuzuma umunsi twahaye ijambo abakenyezi bangahe, bimeze gute, ugasanga ibiharuro byatangiye kuduga batarabikora ko bitanganuka. Ni ukuvuga rero nibibandanije umwe wese akabigira uruhara rwiwe, ibintu birashobora
guhinduka. Yego.
Mu buyobozi ujejwe igisata c'amakuru, director of news mu mukenyezi
muri BBC
ikomeye cyane. Abanyamakuru bari hirya no hino ku mugabane wa Afurika, aba bantu babona kuri televiziyo harimo abakenyezi kandi babishoboye. Ni ukuvuga rero birashoboka, itangazamakuru si umwuga w'abagabo, nta muntu n'umwe yari tubwiye ko ari umwuga w'abagabo, si umwuga abakenyezi badashobora kuko sibyo. Abawugiyemo biraboneka yuko bawukora kandi bakawukora neza, nta kintu na kimwe gikwiye gutuma umuntu yumva yuko ari ibintu byo gutinya haba na mba.
Rero
nicyo navuga.
Urakoze cyane rwose Florentine Kwizera. Jean Dong, uratwihanganira wateze ku murongo wa telefone. Ikaze.
Oya, nta kibazo, numvise amaneti akananiranye, ndabaramukije.
Twakuramukije natwe. Urakoze cyane. Nakabazo canke n'intererano.
Mbere na mbere, amazina yanjye nitwa Jean Rong, mperereye i Kigali, ndera ahantu bita ku Mukuyure, kamaze ndamitse mutumire. Mbere na mbere wena ndamushimiye ku gihe amaze akora itangazamakuru, ndumva ari igihe kinini cyane. Noneho wenda nk'itubazo na nka dutatu namwibariza, ariko nk'interano nabanza gutanga, ndabona cyane cyane abigeme babanza kwitinya rimwe na rimwe mu mirimo myinshi igiye itandukanye. Nubu ngubu wenda nkanjye icyo navuga, mu ishuri naciyemo ry'ubwubatsi abakobwa benshi twiganaga, ugasanga wenda muri teori arabyumva cyane, ariko mwagera muri pratike ugasanga nta kintu azi, ukatekereza ukibaza ati se wenda ibyo bintu arimo kwiga ko mbona ibintu bya pratike arimo kwitinyatinya, ukavuga ati nagera nko kuri tere azaba azahakora iki? None njyewe wenda ikibazo namubaza ntabwo nakibanda kubigeme cyane, ubwo wenda nakibanda ku bintu bijyanye n'itangazamakuru. Icyo namubaza se wenda yabona itangazamakuru mpuzamahanga se n'itangazamakuru rya hano mu karere k'iwacu k'ibiyagabigari byaba yashyize ku inganyagaciro se cyangwa ntigereranya, yabona bingana gute? Yabona bihuriye he? Ikindi kibazo namubaza, ati se wenda nk'aya maradiyo mpuzamahanga bakorera hano mu karere kacu k'ibiyagabigari yakunda gufungwa rimwe na rimwe, ese inkuru batangaza zaba zitandukira kuri ibi bihugu byacu cyangwa se ntabwo zitandukira, cyangwa wenda biterwa n'imirongo, cyangwa se wenda nuko ibigo by'itangazamakuru muri ibihugu byacu wenda biba bigenderaho? None ikindi namubaza, yagira inama ababyeyi iki ko tubona ko abana bamwe na bamwe bafite impano nk'izo ngizo, ariko wenda ugasanga ababyeyi barabakumiriye bitewe n'uko wenda bavuga ati nujya muri iki ntuzagishobora, kandi ugasanga wenda nk'umwigeme agifitemo impano ariko akamubwira ati ntuzabibasha, tuzakora iki n'iki ngiki.
Urakoze Jean Long, ngaho mu Rwanda ubwira umunsi mwiza.
Nawe urakoze, uwiteka akwiteho.
Florentine, utubazo twa Jean Long.
Ego me aravuze utubazo dushika kuri dutatu. Yagarutse ku kintu cyo kwitinya Diane twakivuze umwanya utari muto. Kwitinya ntaco bimaze kandi umuntu atagerageje ikintu ntashobora kumenya yuko agishobora canke atagishobora.
Yego.
Umuntu kukomeza rero gusunika guhimiriza abakenyezi n'abigeme bakumva yuko uruhara rwabo mu itangazamakuru ari ntangere. Hanyuma yavuze ati wogereranya gute itangazamakuru ryo mu karere n'itangazamakuru mpuzamakungu ibigo itangazamakuru mpuzamakungu. Nibaza yuko harimo ubudasa budafatiye kuko hari ababishoboye n'abatabishoboye. Icyo siko kimeze. Ahubwo hariho ubudasa bufatiye no ku buryo iryo tangazamakuru riba rifise uburyo niko mvuga uburyo bw'amafaranga uburyo bw'ubushobozi uburyo bw'ibikoresho. N'ahandi mu karere hari abantu bakora itangazamakuru ryiza cyane
cyane rwose
abanyamwuga koko. Hanyuma yagarutse ku kibazo cyo gupfungwa kw'abanyamakuru ati mbega ni kubera iki bishika mu bihugu hano nuko bakoze umugabo wabo yabuze amaradiyo
imirongo ngo y'amaradiyo yugarwa na cyane cyane mpuzamakungu
kuko bakoze umugabo wabo kutariko baba bakoze amakosa cyane byose genda bishyira muri kibazo cy'ibihe aho bigeze uko ibintu biri ko biragenda. Twibuke yuko hariho igihe wasanga nko muri gihugu hari radiyo imwe yonyine rudendi ivuga ari kijana. Ubu ayo maradiyo arapfungwa ariko bashariho n'imiburiburi ariho. Ku kibazo cy'ababyeyi nabo bakumira abana babo mu kubumvisha yuko hariho imyuga badashobora itangazamakuru atari rwabo, sibyo umwana menya icyo akunda kuko ntiyagishira ku mutima azogikora kandi azogikora neza. Rewe ndabye akarorero k'umuyobozi wacu w'igisata cy'amakuru Frank Ansop ni umukenyezi atwara ibisata by'amakuru muri BBC ku isi yose none ko abishobora kandi ari umukenyezi.
Nico kimeno ngaha ku ijwi ry'Amerika nawe n'umufashoni yitwa Amanda Bennett ni wa turongoye.
Urumva rero abakenyezi barashoboye. Umubyeyi ntiyobwira umwana ngo niwaja muri ibi ntuzo bishobora raba gusa ko abikunda. Ubushobozi buva indani mu mutima. Ibindi nabyo bikaza byongera biza ari ibikoresho ubumenyi guhabwa uburyo bizari
byo
kwifashisha ariko
ubushobozi buva muri wowe. Yego. Urakoze cyane gose Florentine Kwizera ukorera iradio y'Abongereza BBC ifise icicaro ngaho mu Bwongereza i Londres. Tusanga bariko barasozera kino kiganiro cyacu akajambo kanyuma wotekerera baba bamenyesha makuru bagenzi bawe baba ababyeyi baba bo mu ntwaro eka bose kugira ngo itangaza makuru by'ukuri umfasoni aboneke mu haba mu gutangaza makuru haba mu kuyumviriza haba mu kugira icaterere kugira ngo amakuru dushikiza bakunzi bacu abashikira sakanuvera.
Icyo novuga ni iki? Abakenyezi n'abigeme itangazamakuru rirabakeneye. Uruhara rwanyu ni ngombwa haba kugindiramo nk'umwuga haba gufata ijambo kuko nibyo bizokubaka iterambere. Si ukuvuga yuko ari ugupfa kunganisha ibitsina ngo abagore aboneke abagabo n'abagore ariko umukenyezi niwe nkingi y'iterambere. Itangazamakuru rifite uruhara runiniya cyane muri iryo terambere. Rero umukenyezi niyagira uruhara mu itangazamakuru azoba afashe umuyoboro ugana ku iterambere ushobora gufasha n'umwana we w'umuhungu n'umwana we w'umukobwa n'umugabo wiwe n'ahabaye mu kibano na kominote muri rusange. Turabakeneye rero.
Yego. Urakoze cyane gose Florentine Kwizera kuri kano kanya mwahaje ujya Amerika muri isanga ejo nitwongera gusubira kugukenera ku bibazo bitandukanye byari byo mu gaca nk'ibitari by'umwuga uzo twitabe nk'uko watwitabye no munsi. Urakoze cyane gose. Urakoze cyane gose Florentine Kwizera bakoze nabo bose bakora twumviriza mu hereye ijya nino ku isi. Yakoze Facile Gebehu yegeranije amajwi yacu na ingenieur Karl bari kumwe muhinga bw'ivyuma na Lidiane nahaze kuri micro mwandanye kuryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika. Turakomeje mu ndimi zitandukanye haba kuri FM canke ku mirongo migufi ya shortwave kandi ndetse no kuri wezi tatu akaburungu radio tuve wa akaburungu.
Komeje kutwumva ni radio ijwi rya Amerika yumvikana.